radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu unumwanya wa makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira abarimyi bo muri zone kabezi komine mugere intara ya Bujumbura baratewe impungenge n'indwara yateye igitegwa cy'imyumbati ibandanya kwibonekeza ibyo biriko bituma umwimbo kuri ico gitegwa uba muke abo barimyi batinya ko inzara ishobora kubatera narijya n'umwimbo ku bindi bitegwa usa n'uwagiye uragabanuka bitumwe nuko isi itacimbuka ibyo biruko mugiye mu ntara y'abumuzaho abarimyi baho basaba ko hoba ukwimisha amavoka kugeza ku rwego rwa buri muhana kugira haziganywe isi ndimwa baranegura ibijanye n'itangwa ry'ibitoro abo ni bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye mu ntara ya Burunga ibyo ngo bituma batorohegwa mu gukora ubuzi bwabo basaba ko abajejwe itangwa ry'igitoro muri ico gice bofasha kugira abashobore gusabikanye kibonetse ibanki nkuru y'igihugu BRB iranegura ingendo y'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yanka kwakira abayitura kubera imvo izicanye izindi zituma ku byicaro byayo haguma hibonekeza imirongo miremire hakaba n'abataha batakiriwe muraja kuvyumva muri ano makuru tubafitiye n'ayavugwa mu nkino aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugihe yashikirizwe na Kristaliza Harerimana fadikanije mu muhinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yesu mwaramwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru z'ano makuru ko abarimyi bo muri zone kabezi komine mugere intara ya Bujumbura batewe impungenge n'indwara yateye igitegwa cy'imyumbati ibandanya kwibonekeza ibituma umwimbo kuri ico gitegwa ubandanya gusubira inyuma muri ico gice abo barimyi bagatinya ko bashobora gutegwa n'inzara narijya n'umwimbo ku bindi bitegwa usa n'uwagiye uragabanuka muri kino gihe bitumwe nuko isi itacimbuka kuko babwirizwa gukoresha ifumbire canke ukabura bitumwe n'ihindagurika ry'ibihe ibindi kuri no nkuru tubibaza Egide Nahayo
Boko mwimbo wiharage hamwe n'ibigori bamwe mu barimyi baho mu kabizi bemeza ko mwirima ry'agatasire heruka utagenze neza kwera izuba ryatse
ubu twahomvye kubera ko izuba ryaratse hanyuma nta kundi mwimbo twarawubutse
wapi ibigori kubera iyo zuba iyo bikunda byari guca bigenda neza kandi bari kwitwa bari kwimbura cyane bose ego n'uturage twari gutoka ariko ibiharage byatse byuma
uretse hindagurika ry'ibihe abarimyi kandi bavuga ko isi itacimbuka gutyo bakabwirizwa gukoresha intabire kugira bashobore kwimbura nkuko bavyemeza
turarima ibiharage ibigori n'imbati ariko rero utafise ifumbire ubu ntushobora kwimbura iyo turonse ifumbire tugaca turonka na angeri ni ifumbire no kuvuga irya ntabire y'ikirundi y'amase y'inka canke tukaca ducanga na angeri iyo duteye angeri yonyene ntibikunda
kindi kandi gitera amakenga abo barimyi ni indwara zitera bimwe mu bitegwa birimo aho mu kabezi zigatuma umwimbo kuri ivyo utaboneka kimwe muri ivyo ni igitegwa cy'umumbati catewe n'indwara gutyo umwimbo wacu ubandanya usubira inyuma kuri bamwe mu barimyi
ni ukuvuga ubu hari indwara yaje igitego giteragiye urabona hejuru ko kidugije amababi hasi naho kigaca cuma kikuma aho giye kw'imyumbati ntituronka ko namba dusha tuguma n'inzara ni ukuvuga ngo ni indwara yateye yitwa muzayike yitwa bwangara ifata igitego kimwe kimwe si byose hari aho usanga muri umwe ukomeye wundi nawo ugwaye canke nawo muri nyamurima kimwe kimwe cyafaswe ikindi nacyo ntigikomeye tugenda turatorora ikigwaye turata igikunze turakura kutwo twimbazi
indwara nk'iyo kandi haheze igihe ivuga ku gitegwa cy'igitoke muri iyo ntara nyene ya Bujumbura ini kaba yatumye muri bimwe mu bice by'iyo ntara umwimbo ugabanuka ibigikomoka ko navyo biduga ibiciro abajejwe uburimyi ariko bagira inama barimyi kubitura igihe cyose babonye indwara kubitegwa kugira babagire inama
Egide Nahayo urakoze bamwe mu barimyi bo mu turere tw'intara ya Buhumuza barasaba ko bo kwimisha amavuka kugeza ku rwego rwa buri muhana kugira haziganywe isi ndimwa abo barimyi basigura ko kwimisha amavuka byo natuma kandi umwimbo wiyongera kandi ukaba wa kijambere naho bamwe mu bahanuzi bo mu mazone y'iyo ntara bemeranya n'abarimyi ko kukarusho ko kwimisha ayo mavoka basigura ko hakibuze udushami two kuyimisha hari naho babona ko ukwiye kuba umugambi wa leta ugamije kugwiza umwimbo ahibuhumuza ni nkuru tubaza Pantaleo Ntakarutimana
abarimyi mu turere tw'intara ya Buhumuza basaba ko kwimisha amavoka byokogwa gushaka urwego rwa buri muhana kugira umwimbo wiyongere impamvu y'ico gisabo cabo ikaba ari uko isi ndimwe iriko iragabanuka kandi hakaba na bamwe muri bo bariko bahurumbira udusagara duto duto tugizwe n'amaparasera mato mato bafatira kukuntu ivoka ryimishije ryamira hagufi rikagira igitutu gito kandi rikama cane kurusha iritimishijwe aha rikaba ribana neza n'ibindi bitegwa kandi rikaba ridasigara inyuma mu kuryoha. Bibutsa kandi ko hariho nayimishwa ku yandi ya kijyambere, nayo akaba yizewe ko yoshobora kwinjiza amafaranga y'agaciro mvamakungu. Kuri uyu mwitwarariko w'abanyagihugu, bamwe mu bahanuzi bajeje ijuru inyuma zone atandukanye bavuganye na Radio Indundi Kiritire babona ko hakwiye inyigisho kugira abakora ibyo kwimisha begera abanyagihugu, ariko kandi ngo ntiwokwibagirwa n'udushami two kwimisha bita grefon kugira uwo mugambi ushikweko. Aba babona kandi ko nkamwe hofatwa mu minwe ibyo kwimisha ibyamwa bizatuma haba ukubirima ku bwinshi maze umwimbu wabyo ukiyongera, bityo amafaranga y'agaciro akinjira, ubutunzi bw'igihugu bukatohokera. Ibuhumuza Pantaleo na Karutimana, Radio Indundi Kiritire.
Pantaleo na Karutimana, urakoze. Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB iranegura ingendo y'amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yanka kwakira abayitura kubera imvizi cyangwa izindi zituma ku byicaro byayo hagoma hibonekeza imirongo miremire, hakaba n'abataha batakiriwe. Ibyo Banki Nkuru y'Igihugu ibishyira mu ngorane zigaragara mu kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu byo guhanahana amafaranga biciye muri ubwo buhinga nyene. Umuyobozi ajejwe ibyo kurihana biciye mu buhinga bwa none, Libert Nduwimana, yamara atanga icyizere ko ubu ibintu bigiye gutunganya ukundi kugira ibikorwa ntibihagarare, afatiye ku migambi yimirije kurangogwa muri ico gisata. Kurikira Libert Nduwimana.
Ibibazo bihari mu mabanki cyangwa mu microfinance usanga abantu batonze imirongo no muswa atonda muri banki akubwira ati banki bamanze kugara cyangwa kaja muri microfinance amaze kugara, turaja muri microfinance akubwira yuko amafaranga yawe udashaka kwaronka mu ndi microfinance cyangwa mu yandi mabanki. Iri banki nkuru y'igihugu ibyo turabibona, ariko gituma ibanki nkuru y'igihugu kirabikorera ko kugira ngo ibyo bibazo abene igihugu bafise byo kurihana abantu batonda imirongo ku mabanki cyangwa asanga bakubwira ko banki bugaye cyangwa microfinance bugaye cyangwa asanga amafaranga y'abantu ngo ntacungerewe neza, nico nababwiye nti ibanki nkuru y'igihugu ibyo irabibona, ariko gitumye kirabikorera ko nibaze ko mu minsi ibanki nkuru y'igihugu byinshi kirashiraho bibandanye shira ku buhinga bwa none amateko ahantu uvuga ko tubana yatubwira amateka ajyanye n'ibihe tubana dushiraho bikoresho nk'ivyuma bishobora gutuma abantu bari hano atakibazo kugira ngo ubuhinga bwa none bugume buhurumbirwa cyane rwose.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kiritire n'amakuru tuyabandanirize mu bivugwa mu bijanye no kwiyunguruza hariya mu ntara ya Burunga. Bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye muri iyo ntara banegura ko ivyitangwa ry'igitoro aho muri ico gice bituma batoroherwa mu gukora ubuzi bwabo, bavuga ko naho kibonetse ku ma station gikama badashikiriwe mu gihe bategekwa gukora ubuzi bwabo neza kanata gitoro bafise. Basaba ko abajejwe itangwa ry'igitoro bobafasha kugira bashobore gusabikanya n'ikibonetse aho i Burunga. Inkuru tubaza Serge Sindayigaya.
Aba barongoye ubuzi butandukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga bavuga ko batoragwa mu kazi kabo kubera kubura ibitoro bakoresha mu bikorwa bitandukanye bya minsi yose, uretse ko ibyo bitoro biboneka gake cyane mu mugwa mukuru w'intara ya Burunga, ngo niyo kibonetse kenshi baratonda kikaba kamira ko igari ngo gusumba nuko mu gutangwa bataraba abagikeneye gusumba abandi, kandi iryo tangwa riba rihagarikiwe n'abajeje umwaro abonyene ngo akanasubira kubasaba gukora akazi neza kandi bataronkejwe ibitoro ivyo nkingi ibikorwa bakora. Ivyo ngo bishikira cane cane amashirahamwe yabigenga nkayo gutumatumanako amakuru amabanki amashirahamwe bita ama ONG eka mbere ngo nabo bose badakora mu bisata vya leta. Kuri ivyo ngo yongerako amastasiyo niyo kibonetse atanga ibitoro bidakwiye bigatuma amafaranga bategekanirije ibitoro adaheza ngo akwire bivanye n'ikiringo bayahaye. Aho basaba abajeje intwaro kuja baraborohereza mu kubaha ibitoro iyo birinze biboneka kugira barangure imirimo bishinze borohewe. Ikigo BBN nacho kigenzura ubuziranenge gisaba kugenzura amastasiyo atanga ibitoro bidakwiye bikunze bakibugwe byanse naho banwe ku bijyanye no kuronsa ibitoro iyo bibonetse. Musana wa komine Makamba Prosper Bizimana we arahakana ibyo bavuga kuko ngo kibonetse ngo gitanga barakuranya, akemeza ko hanyoye imodoka 10 izungu z'abantu ashaka kwikira 5 zo mu buzi butandukanye mu ntumbero yo gutunganiriza bose. Prosper Bizimana avuga ko hari igihe bishika izatoze zose ntizishikigwe ariko ko bagerageza gusabikanya uko bishoboka naye kubijanye n'amastasiyo atanga ibitoro bidakwiye bituraronka aho mu kigo kiyunze ubuziranenge bebe nabwira ngo batubwire ingingo zigiye gufatwa iyo ngeso ihagarare makamba ku mugongo mukuru w'intara ya Burunga Serge Sindayigaya Radio Inonikiture
Serge Sindayigaya urakoze ano makuru yabandanirize mu bijanye n'inkino Dauphin niko bamye niwe yasubiye gutoregwa kurongora ishyirahamwe y'urukino rw'umupira w'amaboko handball mu kirengo c'imyaka 4 yavuze ko mu migambi agiye kubandanya ashira imbere muri urwo rukino harimo kuruteza imbere mu mashure y'akarorero kugira haboneke abakinyi bakomeye gutyo urwo rukino rutera imbere yanavuze kandi ko hazobandanya inyigisho ku bahagarikizi b'abarundi muri urwo rukino kugira Burundi bugira abahagarikizi bakwije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu tumukurikire
muri federation internationale turasabwa yuko mumenyereza ategereza kuba afite diplome yo muri HF zo rero tuzobishira imbere cyane muri imyaka ine iri imbere kugira ngo tuzohave tugira ibibazo dushobora gusohoka nko hanze dusange tuko turatsira abantrener kandi nibaza yuko bizogenda neza hanyuma twegera amashuri d'excellence kuko handball itari mu mashuri ntacyo tuzaba turakora dushonze amakorde d'excellence ashobora kudufasha kurera abana muri iyo ntumbero ya handball bica bitworohera ko tubakurikirana bari hamwe hanyuma bagakurana ugasanga handball curatere imbere aricyo twigeze kuvuga citwa handball beach ubu ni ibintu bigezweho kandi twebwe turafise ibikenewe byose kugira ngo ushobore kuzatwakira inkino za handball beach muri ivyo rero tugiye gutegura cyane abamenyereza ku handball beach twitegure kugira ngo turabe ko mu mwaka uza canke uzokurikira tushobora kwakira izo nkino hari no gushyiramo umwete mu bikorwa gushyiramo umwete mu bikorwa urwaruka tukagwankadra twebwe dushyiramo ingufu zacu urwaruka rushyiramo ingufu zawe urabe ko twokwavansa turi hamwe
tukivuga ibijanye n'inkino nyene urwego rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika y'ubuseruko no hagati Sekafa rwatoye umunya Eritrea Paulos Werndayimainote ngo arongore urwo rwego mu kiringo c'imyaka 4 mu matora yabereye kuri uyu wa gatandatu mu gihugu ca Djibouti kugeza ubu Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi niwe yari asanzwe arongoye vy'imfatakibanza urwo rwego akaba kandi yari no muri tatu bahiganirwa ico kibanza ariko akaba yavuye amenyesha ko ahevye kwitoza kuco yavuze ko ari kugira hakingigwe ubumwe no gushigikirana hagati y'ibihugu bigize ugo rwego ni nano muri ano makuru y'inkino turangirije ko ano makuru kuri uno mugoroba ariko kuri we wadufatiye hagati ndakwibutse ingingo nkuru zaidi yagize abarimyi bo muri zone Kabezi komine Mugere intara ya Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'indwara yateye igitegwa c'imyumbati bandanya kwibonekeza byo biriko bituma umwimbo kuri ico gitegwa ubamuke abo barimyi batinya kw'inzara ishobora kubatera na rya n'umwimbo ku bindi bitegwa usa n'uwagiye uragabanuka bitumwe n'uko isi itacimbuka ivyo biruko mu gihe mu ntara ya Buhumuzaho abarimyi baho basaba ko hoba ukwimisha amavoka kugeza ku rwego rwa buri muhana kugira haziganywe isi ndimwa baranegura ibijanye n'itangwa ry'ibitoro ni bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye mu ntara ya Burunga ivyo ngo bituma batoroherwa mu gukora ubuzi bwabo basaba ko abajejwe itangwa ry'igitoro muri ico gice bofasha kugira bashobore gusabikanya kibonetse na ibanki nkuru y'igihugu BRB iranegura ingendo y'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na yanka kwakira abayitura kubera imvo izi canke izindi zituma ku byicaro byayo hagoma hibonekeza imirongo miremire hakaba n'abataha batakiriwe ni ku isaha 12:29 ni hano tukarukirije ano makuru ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi bakoze bagenzanje bafatije kuyegeranya shimiye kandi Matiyo yabo na Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwari kumwe yashikirizwa na Kristalize Harerimana muraranigwe mu banyu no mu vyanyu murakoze. Thank you.